VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi mukanya n'ikiganiro muri Sanga. Turavuga ku byerekeranye n'aba polisi umuryango w'abibumbye uteganya kohereza mu Burundi. Ariko rero Oriane itangishaka, turi kumwe hano muri studio arabanza babwira makuru make yo mu Burundi. Oriane, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas, ndabaramukije namwe mwese muduteza amatwi. Focus bakaza umukuru w'inama ya commune Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura, bamwe bita Bujumbura Rurale, yarayishwe arasiwe imuhiriwe muri quartier Kajaga n'abantu bataramenyekana. Mu ntwaro no mu muryango wiwe basaba amatohoza yihuta ku rupfu. Incamake kuri iyi nkuru Evariste Nzikobanyanka.
Uyishwe mu gihe cyo kuri uyu wa gatatu azwe ku izina rya Focus bakaza, amakuru twakuye mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota 30 igihe yaherekeza uwari yamugendeye agarutse amaze kwinjira mu rugo, niko kuraswa n'abantu batamenyekanye. Abo bantu nk'uko twavyiboneye mu kwinjira mu rugo kwa Focus bakaza, baciye ku karyango gato y'ikinyuma mu kigo babanje kwimba munsi yako, kiretse indirimbo z'Imana n'amarira byarangwa mu rugo rw'umuhisi Focus bakaza. Abajyango biwe bari barengewe ku buryo atanu washima kugira icyo avuze. Imvukira za commune Mutimbuzi nazo nyene zari zarengewe n'ubwo rupfu rwaraye rubatwaye umukuru w'inama nyobozi ya commune Dieudonne Ngowe Mbona. N'umwe mu banyamutimbuzi yari yaje kwifatikanya n'abaryango ba Focus bakaza.
Focus turamubuze, yari inshuti ka umugenzi, turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo, turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabi kabishe abo bose bakoze iryo bara, turabyamirije cyane, dusaba nuko inzego z'igihugu zohagurukira ako kabi kabishe.
Umubabaro uturutse kuri urwo rupfu waboneka no mu maso ya bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi. Innocent Nibigira arongoye umwe mu mitumba ya zone Gatumba muri commune Mutimbuzi, avuga ko uwagandaguye Focus bakaza ari ubudashigikiye iterambere rya commune Mutimbuzi.
Ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Hagati mu gihugu naho hari kiziga cy'umuntu w'umugabo catowe muri quartier ya Nyabututsi mu gisagara ca Gitega. Uwo muntu nk'uko vyaboneka n'ababibonye bavuga ko ku mubiri wiwe vyibonekeza ko yakubiswe ibintu biremereye, kandi abamwishe bakamukuramwo amenyo n'amaso. Mu masaha ya saa tatu mu gitondo cy'uno munsi bahavuye bamuhamba abajejwe umuteka, abajejwe intwaro bahavuye bamuhamba. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana, tubwire ibindi kuri inkuru. Fidel, turi kumwe?
Turi kumwe neza Oriane.
Ego Fidel, abamutoye ni bande? Yari inde uwo muntu yishwe?
Uwo muntu ntiyashoboye kumenyekana, bamubonye n'abazinduka mu gatondo cyane baja ku mirimo mu gisagara ca Gitega baciye muri iyo kazi ya Nyabututsi, aho ikiziga cyari kiri ku ibarabara niko guca batabariza abagatabaza abajejwe intwaro ku mutumba. Abo nabo bihuse kuhashika barabaza ko umuntu aba yamenyekanye, ariko binzagera mu gihe cy'amasaha atatu aho bamuhamba atanumwe arashobora kumenya uwo ari we.
None ko bamuhamvye vyihuse cyane, hari amatohoza yari yamaze gukogwa, ninde yatanze itegeko ngo ahambwe ubuno nyene ataramenyekana uwo ari we?
Haje umupeji inyamiramabi iragira ivyo bita konta mu Gifaransa, acaragenda avuga yuko ibisigaye ari vy'abajeje intwaro. Umukuru cegera c'umukuru w'umutumba wa Nyabututsi we yatubariye yuko yabajije muri komine uburyo bwo kumutwara muri morgue, atubwira ko bamwishuye yuko atamahera bafise yo gutwara abantu muri morgue no kubahambisha, bacamubwira ko yokwimenya. Niko guca yimba hafi yaho nyene bari batoye ikiziga baca bamuhambaho.
Uradutohoreza neza Fidel d'Antoine Sabimana, bindi kuri iyi nkuru abanyagihugu ba hafi yaho, izindi nkuru kuri umuntu yishwe mu kanya kari imbere. Murakoze cyane. Aya ni incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kane inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeje umwanzuro nimero 2279 uteganya kohereza umutwe wa polisi mu Burundi. Uyu mwanzuro ntuvuga umubare w'abapolisi bashobora kuzoherezwa mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ashobora kugena uwo mubare muri raporo agomba gushyikiriza inteko ishinzwe umutekano ku isi bitarenze ejo bundi kuwa gatandatu nk'uko umwanzuro ubimutegeka. Uwo mwanzuro rero wavugaga yuko azababwira ibishobora gukorwa bitarenze iminsi 15 kuva uyu mwanzuro utowe watorero ku itariki ya mbere. Nyamara rero abantu bamwe na bamwe ku giti cyabo bagiye bavuga ko abapolisi bashobora koherezwa i Burundi bashobora kugera ku ijana cyangwa se bakaba bakeya batagezeho. Imwe mu miryango idaharanira imyanya ya politiki mu Burundi, Société Civile, yibumbiye mu cyo bise Synergie Citoyenne pour la Paix, la Sécurité et l'État de Droit au Burundi, no kuvuga ihuriro ryishinze guharanira amahoro, umutekano n'igihugu kigendera ku mategeko mu Burundi, bavuga ko icyemezo cy'umuryango w'abibumbye kidahagije kuko abo bapolisi batazashobora kurengera abaturage bari mu kaga. Ku itariki ya 7 y'uku kwezi abo bantu bari muri iri yahuriro bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon bamumenyesha izo mpungenge zabo ariko kandi banamugira inama y'ukuntu ibintu byakosorwa. Umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa ni Maître Bashirahishize Dieudonné, ni perezida w'ihuriro ry'abashingwamanza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Mu gifaransa ni Collectif des avocats des victimes des crimes de droit international. Maître Bashirahishize Dieudonné niwe mutumirwa wacu. Maître Dieudonné Bashirahishize, muraho murakomeye?
Turakomeye, amahoro neza.
Ye, ni amahoro, namwe se ni amahoro?
Ego, amahoro y'ubu.
Mu magambo make yamwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, ntabwo yego mugaye icyemezo kiriya nteko ishinzwe umutekano ku isi ariko kandi muravuga yuko bidahagije kohereza abapolisi mu Burundi. Muri make cyane, ni iki mugaya?
Ikintu bihambaye tugaya nuko umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU arazi neza ibiriko biba mu Burundi. Umugwi ujejwe agateka kazi na muntu w'iryo shyirahamwe warashize ahabona mu minsi yahera yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho milise y'imbonerakure ifite ibigwanisho. Barazi ko mu gihugu cy'u Burundi umuntu wese atavuga rumwe n'ubutegetsi gushika n'ubu abantu baguma banyuruzwa bagasogwa ibiziga. Barazi ko abantu baguma bicwa mu Burundi. Muri make mu minsi yeze mu kwezi kwa kabiri bararungitse abantu bagira amasohoza kukuntu agateka kazi na muntu kameze. Baravuze neza ko gushika n'ubu agateka kazi na muntu gaguma gahonyangwa abantu baguma banyuruzwa ku munsi ku munsi. Ikadutangaza rero yuko aho kurondera inteko zotabara Burundi barondera abapolisi boza kurorera ingene abarundi baguma bicwa. Hari abantu babarorezi bo muri ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika aho i Burundi ariko ntibariko barabuza ko abantu bahera mu gihugu cy'u Burundi. Ibya resolution umuntu ayiravye womenga ibintu biriko bitera bijya imbere ariko haba namba mu kiringo cy'ukwezi igitigiri cy'impunzi kivuye ku 250 kija ku 271. Ni ukuvuga yuko ariyo amajana n'amajana y'abantu bahunga ku munsi ku munsi. Iyo ntwaro y'agaciro, iyo ntwaro ikihanganira umuntu afite ibyiyumviro bitandukanye n'ibyaha. Muri make rero twebwe twamubwira tuti akigoro kuko muguma mugerageza kurondera inyishu iciye mu biganiro ni keza. Yamara kuzana abapolisi aho kuzana batabara muhakwa ahubwo gukingira abariko barica Abarundi aho gutabara abariko baricwa mu Burundi uno munsi. Twebwe turabona yuko hari ihonyabwoko rija ryaratanguye rihagaze ubwoko no ku byiyumviro bya politike bitandukanye. Gusa n'ihonyabwoko twabonye handi aho bica bakunda kujya bari babitanguye tarika 11 z'ukwa 12 imaze heze ariko bakaje baratwara kamwe kamwe bagwaye na karorero muri no muri sitati heze amaze gupfa abantu barenga 13 abanyuruzwe umuntu ndiye ashobora kubavuga mwari w'ibitabo mu gisuru mwari w'ibitabo bitatu yoni mwari w'ibitabo mu Kayanza mu kibitoko rero tugatangara nuko aho kufata ikibazo ko kimeze bagerageza kwikurayo bakazana abapolisi biserukire Burundi muri nationi yo y'ibigenzo 20 cyangwa 30 boza kurorenga urumva rero tukabona yuko ikibazo cy'u Burundi ariko bariko bagifata ko kitari ibintu biguma byangara ariko ntibafate ingingo zibereye muri make rero ariko tumusaba yuko ejo atokwicuza uwo ararongoye ishyirahamwe mpuzamakungoni mu 94 abantu bamutikirana arorera kandi bibaza bizi yaragize urugendo ko yaragize urugendo mu Burundi abagize iyo nama ishinzwe umutekano ku isi barishikiyeho barabyibonera maraporo arabigaragaza rero twebwe tugira tuti hakenewe ingabo kujya ishyirahamwe umuhoro n'umutekano muri Afurika ari wabonye ko hakenewe ingabo 5,000 kuko ahantu hamaze kuboneka milise ntuzana uwuhorera ingene milise yica abantu uzana ahubwo guhagarika iyo milise kiganiro tukigizahe by'umwaka itariki 14/4 2015 amashyirahamwe yari ahubikiye muri mahato twaziye na manda yari yandikiye utwara ishyirahamwe mpuzamakungu imuhamagara nyabuna gutabara Abarundi kuko byaboneka neza kuri video yanga
metero bashyiraho ishize
reka nibazovuge ngo ntibamenye neza ibyo
metro bashiraho ishize ibyo byose turaza kubivuga mu magambo arambuye n'abanyagihugu batangiye guhamagara bashaka ko muganira uwa mbere dufite ni Nkeshimana wiriwe
niriwe neza ndamukwiza umutumire
arakumva rwose ngawe ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro cyawe
jena mere nkumaza ikibazo kimwe na umubaza none nawe borungi kabijana cyangwa bakarungi 50 zofashikisha nk'ibyo yungura iki
nicyo cyonyine gusa
naye cyo ajyana mu mazami kinini nashaka yamfise n'umwunganira umva kubivuga mu majambo biroroshye ariko nuko batabishyira mu bikorwa naho majambo gukura ngaho uvuga gushika ushatse
Nkeshimana urakoze yego
murakoze
Metre bashiraho ishize uyu Nkeshimana aravuga ati bohereje abapolisi 50 ni nkaho mwabikomojeho ariko mwamubwira iki hari icyo bamara
Imana afite ikibazo abagije aratereye ayo makenga afite iyo nakwebwe dufite twebwe tuvuga tuti abapolisi 50 abapolisi 100 ku gihugu kimeze nk'uko kimeze abantu baguma bicwa ku munsi ku munsi nta kamaro na kamwe urumva ishyirahamwe mpuzamakungoni ntirifata ingingo atana kimwe iba guterera mu ngorane ziri mu gihugu icyo gituma uwo rero turahuza ibintu tubibona kumwe muri make ayo makenga yiwe turayasanga
hanyuma hari undi witwa Shyaka Claude watwandikiye ati yewe ati niba baje kurorera bashobora kuzaba nk'aba UNAMIR nibutse ko ari ingabo z'amahoro zari mu Rwanda kugera muri 94 uyu Shyaka Claude none akongera ati za abo bantu bakurorera babona ubwicanyi butangiye nabo bagahambira utwabo bakigendera mu magambo makeya abo bapolisi metre abo bapolisi ubundi ni bapolisi bwoko ki bazaba bashinzwe iki mwebwe uko mubyumva muza amategeko ubundi umupolisi nk'ungu mpuzamahanga abashinzwe iki
icyo twovuga nuko muri iyo resolution yafashwe bategetse umunyabanga mukuru wa ONU yuko mu minsi 15 atanga no kuvuga des options mu gifaransa niko bavuga igitigiri n'ibyo baba baje gukora ariko umupolisi wese muri rusange twebwe ntitwamwandikiye tumusaba yuko haza inteko zije zitowe hakurikijwe igisata c'indwi charte des Nations Unies ko vuga chapitre 7 niyo irekurira mu muryango mpuzamahanga yuko mu gihe hariko harabyaha bikomeye ibyaha by'abanyabwo byaha the crime contre l'humanité niho baheza bakavuga bati turarunga ingabo zikingira abantu no kuvuga rero aba bapolisi byo byose ntibazo babaje basize ibasha bwo gukingira urabye ngo mu gace mu mpera z'iyo ngingo bavuga ngo n'abantu bazo babaje gufasha kugira ngo agateka kazi na muntu kisumumbe bavuga promouvoir ibyo bintu ntabyo baba bashoboye no kuvuga ku bushobozi baba bahawe haba ku ngufu baba bafite nta na kimwe bashobora gutera narasa igitabo cya Roméo Dallaire yatwara
Yunamire
umutwe
Yunamire cyangwa Minuar
yaraserukiye ingabo za Sauni zari mu Rwanda kijya gihe mu gitabo yanditse kitwa Je serai la main du diable ko nafite agahinda kenshi ko bamuhaye abantu batahawe ububasha bwo gukinga ububasha bwo gutabara abantu rero n'aba bapolisi bobo kuko bazaba bangana kose nta bubasha bwa mbere bazaba bafite nta n'ingufu bazaba bafite bwo gutabara bwo guhangana na minisitiri iyo minisitiri iyo Nations Unies yamaze kubona ko iriho itegerezwa kujinetraliza ikayakiza ibyo birwanisho bagahagarika ubwicanyi aba bapolisi rero n'abarorerezi mu bandi bazaba baje biyongera kuri aba bari barumvise ubumwe bwa Afurika nabone baguma barorera ariko abantu ntibasiba guhera muri make nta ngufu nta bubasha amategeko azoba yabahaye nta kamaro na kamwe bamaze bazaba bamaze ndetse yuko kungura umuryango mpuzamahanga uzoba uvugwa ati iki kibazo turabona ko byagoye kugihuriza ko reka dupfe kubwira akantu duhurije ko ariko atakamaze hamwe rero muri iki gitabo cya Dallaire yibaza ati mbese ubwo koko kutuvuga ko abantu bangana barangana usanga hariho abantu bashobora kuguma bapfa isi ukamwumva ugandanya kwa kundi nyene ntacyo bibariye muri icyo gitabo niho bagosora yamubwiye ati tuzoguma tubica murorera kubera ngaha nta petrole muza guhinga ko bavuga ati no mu Burundi nta nyungu ntibicanire ahubwo turabona umengo mu kugira icyemezo nk'iki bahakwa ahubwo bo nyine gutera ingwano mu Burundi kuko abarundi bagoheza bavuga bati tutibaye ko nta gutabara nta muntu n'umwe aturaba tukabona tugere yuko byari byihuta gose ahubwo ko nyakubaha umunyamabanga mukuru wa ONU agerageza kurondera ingingo ifite ingufu zikwiye dushobora guhangana n'ibibazo bihambaye biri mu Burundi aho umuntu wese afite icyumviro gitandukanye nica Nkurunziza n'akagukiwe ahigwa guhongo akicwa harabica ari n'abakurikirwa mu mahanga kwayo abarundi baguma baturasura twari tuzi ko amasezerano ya Arusha yakurenganye yakurenganije ayo mahano twari tuzi ko twayasize inyuma yacu tugasaba yuko ONU yofasha kugira ngo amasezerano ya Arusha asubire ibanye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abapolisi umuryango w'abibumbye wifuza kohereza mu Burundi bamaze iki nicyo kiganiro turi kugirana na Maître Bashirahishize Dieudonné. Kuri telefone hari abantu batatu bategereje Nestor Deogratias na Claude. Nestor we wiriwe? Nestor?
We ndabumva mwiriwe mwiriwe.
Wiriwe neza. Ikibazo cyawe?
Mwiriwe. Yena goba guterera kuri cyo cyerekeye abapolisi baje mu bwoko kurikirana uko nyene ubwicanyi cyangwa iki bikubira kugwa ngaha mu Burundi. Cyo nobona nuko
ari kuvuga mu magambo make udatwara umwanya munini.
Ego. Abapolisi nacho bamaze batashobaze gukora. Kuko Jito ne bashyize yabivuze. Yavuze ko ngaha muri hariho abarorezi ba New African basanzwe basanzwe ngaha mu Burundi. Ko turabona nyine bamaze kike kirekire. Ntacho baratumarira kuva baza mbere ubwicanyi bwati mubandanya. Yana ama raporo batanga ntanicyo nda kumara muri Nations Unies. Bituma rero n'abapolisi bagomba kurungika nta na kimwe ahubwo baje muri tourisme baje kwirira amahera asanzwe gusa sino abantu tuguma dupfu ku nyene yabaho baye rusanzwe batanga kubera liberté d'express yavuyeho aha mu Burundi buraba abantu ko twe baradigitigira bagira amastatistike bakaraba ati abantu babyemera ko abapolisi baza n'akamaro kabo
yego
abanyakirwa atari umuyopfa bemeye ni kubera nyine ngaha mu Burundi hamaze kubaho atari liberté d'expression inahari na bukeye
ye Nestor ndagushimiye urakoze reka duhe n'ijambo Deogratias Deogratias, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Nawe ikibazo cyawe cyangwa icyumviro cyawe vuba vuba?
Bo, ngenda gatsura dahubwo natirira.
Mm.
Mu isanzwe ubu ari giye gihize ubwo cyacu burundi cyakoze
ko telefone yawe itavuga neza Deo?
No.
Telefone yawe kwitavuga neza gerageza kureba ukuntu wayivugisha neza. Yee yeah, komeza. Oya ntabwo telefone bimeze neza Deo ntabwo twumvikana. Tujye noneho kuri Claude. Claude we wiriwe?
Mwiriwe neza.
Icyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Don kibazo kibazo jene ifuza kubaza.
Mm.
Ese icyo gipolisi kizogira ikirindiro hehe? Kizo kinga abanyagihugu b'u Burundi bose cyangwa naho bazogira aho bahagaze?
Ye Claude urakoze.
Eh.
Metre bashirahishize.
Ye. Ikindi nacyo sinibaza yuko hari cyo bazoraje gufasha mu Burundi ko ndabona sindamenye icyo bazoraje gufasha mu Burundi.
Yego ariko rero Metre bashirahishize yavuze ko nta mbaraga bazaba bafite ko nta kamaro bazaba bafite n'abandi babivuze nka Nestor. Urakoze Claude.
Sawa murakoze na.
Metre bashirahishize. Aba bantu cyane cyane Claude iyo umwumvise wumva abarundi batazi uriya mwanzuro resolution icyo uvuga mbese kuri abo barundi nange gukura abo barundi mumbabare kuri abo police ati bazaba bafite ikirindiro hehe ati bazarengera abarundi bose mbese ubwa mubwira iki
kunteguro iyo ico cemezo cafashwe na conseil de securite ubwa mbere nta gitigiri cy'abapolisi baramara gushikiriza ngo bavuge batazoze igitigiri cy'abapolisi kingana uku ariko ugiye kuraba neza intumbero ukundi iyo resolution yanditse ubwakareho nk'uko ubufaransa bwari bwabiteguye ubwa mbere bamwe ngo igipolisi kizoba kimeje gufasha leta muri programme ngo barimo ngo ya desarmement munyuma muri resolution ya nyuma yasohotse ako kantu kari kavuyemo kuko kari kateye amahame kuko mu Burundi no munsi umuntu yokwibaza ati mbega umuntu yo desarmande urumva icyo n'ikibazo kitaratera imbere mugabo nkuko nari nahembeje kubyishura wari yabajije mbere ni ukuvuga muri iyi minsi cumi n'itanu dutegereje ni ukuvuga ko izorangira ejo niho umunyabanga mukuru wa ONU azoheza agatanga intumbero ama option ni ukuvuga ko azoheza agashyikiriza conseil de securite icyo wewe yiyumvira ku kuntu abapolisi bobabangana ku kuntu bokora no kuvuga n'inguvu boba babahaye ariko aho nari namaze kuvuga yuko inguvu z'igipolisi kimaze kwita igipolisi murabizi kizoba kije muri make ngo gukingira leta gufasha leta gusubiza ibintu mu buryo ariko nta banyagihugu kizoba kije gukingira kuko nta nguvu nta bubasha nta makindi gifite muri ibyo urumva make turahuza n'aba bose bamaze kuvuga ababona yuko ikibazo dufite uno munsi hari ikibazo cy'inzego z'umutekano zifata umuntu agatonga ikiziga mu gatondo ikibazo ubuhoho cyamaze gutandukira n'igisirikare aho igisirikare cyari cyashyizweho n'amasezerano y'Arusha ubu ahubwo basa n'abariko baragisenya aricyo cyari cyitwa yuko umutekano w'abanyagihugu muri uku kwezi kumwe
yego
cyane cyane nk'abahoze mu gisoda cya kera ba fave benshi hari abari mu busho baba bashika abafashwe bashyirwa mu busho abanyuruzwe hamaze kumenyekana abanyuruzwe bashyira nka batatu namye soma raporo yari guteka mu gatondo abaho muri icyo gisoda nyine n'abamaze gusubira mu banyagihugu basanzwe baranyuruzwa bakicirwa mu makambi y'igipolisi ibyo byarabaye uganda yitwa pistoli zaburambi muri make ni ukuvuga ko n'igisirikare cyari cyitwa ko gishobora gukingira abarundi iyo leta nyine iri kwira gusambura nicyo gituma ahubwo twibaza yuko umuryango umwe bwa umuryango wa y'ibihugu Nations Unies wakwiye kubona yuko mu Burundi atanuka igisigaye gikingiye abanyagihugu kiriho kuko ejo bundi Imana idakinze indwara zirashobora kugwa n'izo nzego zidakubiranamo kuko mu gihe umuntu anyuruzwa akanyuruzwa ubona neza ko hariho abantu bari kumwe mu gisirikare bari muri byo kuvuga yuko ejo bishobora kubyara tawo muri make birihuta rwose yuko bareka ibyo by'igipolisi afasha kimaze bakarondera abantu abasirikare bashobora gushinga u Burundi ibihugu nko muri kahise byagenza gukingira ibihugu byabyo uku canke kuriya bikagerageza zikarengera nyabuna zikaraba ubuzima bwa kiremwamuntu agateka kazi na muntu n'ikwabo uko benshi babiririmba ariko babyemera.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Mbere yuko duha ijambo abandi banyagihugu, Maitre Bashirahishize, nagira ngo nkwibarize ubundi Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International, ni ukuvuga abashingwamanza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu, nibyo murimo ubu ngubu, iryo huriro ni bwoko ki?
Nuko mubizi guhera mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze abantu benshi baratujwe bahogwa ibyumviro byabo, hari abari bagiye ahabona baravuga bati nuko abashyigikiye yuko aba manda ya gatatu batabishyigikiye nabone baraja mu ibarabara, abantu baraturatuzwa. Muri abo rero bashoboye gutuzwa bagatuzwa mu gihugu bahawe ubuzungiro bwabo, harimo abashingwamanza batanduka abarimo igihugu bikikuza u Burundi mbere no mu bindi bihugu byo baba nk'abashingwamanza 25. Abo bantu rero bari basanzwe baburanira bagumye babataka bati mbega none ko ubutungane bwo mu gihugu tubona ahubwo bufasha mu guhasha abatavuga rumwe na leta, ndimo dufasha kugira ngo ufume muri abayo gutungane mpuzamakungu ngo tugarukirako. Iyo rero abashingwamanza bose ari muri ibyo bihugu bitandukanye byo muri aka karere n'abari mu bihugu byo hanze baje hamwe bagashyiraho ubwo runani kugira ngo cyane cyane n'ibi byemezo biguma biboneka bibikwe ejo ubutungane bugakora y'abari ku Tribunal International narabonye ko abamaze kubishyikiriza inkuru twiyumvira yuko buba n'ayandi sentare zabizo mu karere zaba sentare zo ku rwego rwa Afurika zishobora kugerageza kuzishikira kugira ngo dusabe yuko abo bantu borengana. Ikintu cyinshi igihugu cyacu mu kudahana muri kahise harabisha abantu babona umwengo barabigendewe. Ubu rero twebwe twiyemeje yuko tuzoja hamwe kugira ngo aba bantu bahowe ibyumviro byabo bakicwa bagatotezwa bageza kuguma tubavumira tukagira plaidoyer ari nk'aya matete twandika ari amasentare tukayashikira reka mbere tukanaja hamwe tukiyumvira tuti mbega ko tubona uno munsi ubutungane ari igikoresho cy'ubutegetsi kugira ngo ubwo butungane buhashe naka canke naka ubundi byo ngo batwiga muri kazoza w'ubutungane bwoja hagati bugatunganiriza bose bikaba ijambo intayi igasunda gufata ijambo byogenda ibyo byose rero biri mu bintu tugerageza kwiga kugira ngo abanyamategeko nk'abantu bumva amategeko tugerageze natwe kugira ngo icyo duterera ejo Burundi nibwogorora bwogorore cyane cyane bushingiye ku butungane nyakuri.
Radio Ijwi rya Amerika dufite kuri telefone Obed Pascal na Eddy. Obed, wiriwe?
Wiriwe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye. Nagomba, ni intere ya mugore agomba mbaze umutumire.
Yego.
Urumva yuko ariko aravuga yuko basabye abapolisi bazozanga abambaye amakungu.
Oya ni abapolisi.
Ariko aravuga ko bazoba baje gufata Arusha.
Yego.
Bakazoba baje gufata abanyagihugu. None agateka k'abanyagihugu kazoba kari kuba kindi gutya. Hamwe byo bandanya gutya, bazoca basaba izindi nteko uburyo bwahe. Cyangwa abanyagihugu bazoca bakindi gutya.
Yego.
Ibi nako turiko turabona. Ariko none ko basabye abantu bashya. Beho ho ko azoba haje inteko mvamakungu. Abanyagihugu bahanze n'ubuduhanze n'ibintu byinshi. Ganganiri nyuru zako kifaninza arati doi ni vindi vizinti dosi. Nitali kwa kulitwe. Mune waze kufasa watege esi. Awana gihugu watu 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 wari kuwa kifisa wari kuwa rongi.
Ye, obe, durakoze.
Hene nacho.
Ureka duha niri ya nija mbona bandi kukuba tejereje nabo akanya. Urakoze. Pascal, na urategereje wiriwe?
Mwiriwe Thomas.
None kibazo cyawe?
Ngaho ndamukiza umutumire kwanza.
Arakumva rwose.
Ewe kibazo ngomba kumubaza rutubazo dushaka dutatu.
Ariko tugufi.
Kandi ni intererano kabisa Thomas yego ndavyumva nyumviriza nshikirize ikiri ku mutima cyagewe ndababaye ndatunze cyane gusa Thomas.
Ariko rero umenye ko haba hari abandi benshi bategereje nabo bakeneye kwinigura. Niyo mpamvu nguhaye akanya gatoya.
Ndagira ndamubaze ikibazo cya mbere. Mbega aba bapolisi bavuga yuko bashobora kuza atangoro bafise kandi abanyagihugu mu Burundi turahanzwe duhanzwe n'ibintu byinshi kugeza ubu twikoreye ikintu bita umutwaro. Ni kuvuga yuko buduhanzwe n'inzara tugahangwa n'ubukene tugahangwa n'ukuntu abantu baguma batorwa kamwe bagiruzwa hanyuma bagatorwa ibiziga. Hamwe aba bapolisi mbega cyane cyane aba bapolisi baje badafite uburyo bwo kugira ngo badukingire cyangwa bakingire abantu bose ariko bagirirwa nabi. Abo bantu mbarize uwo mutumire biteguye kugira iki? Kugira ngo n'ukuri kwa Mungu amahoro ngaha mu Burundi asasagare hanyuma abantu bumvikane.
Icyo ni kimwe cya kabiri.
Icya kabiri yo nagomba n'ukuri savye umuntu umunyakubara banki muna agerageze niwe ari hejuru agerageze yifate mu jisho agungike abantu bashobora kugarukana ngaha amahoro ngaha mu Burundi kuko na kamara maza yo turiko turabona nayo kuvuga umva byaturengeye Thomas Kamirindi.
Ye icyo ni cya kabiri cya gatatu
hanyuma yego Thomas Kamirindi je nagira mpereze kuri leta y'u Burundi n'ukuri niyemereye icare iganire nabo bapfa kunuzeye kuko urumva baragerageza bakavuga yuko ngaha muri mu gihugu mu Burundi hariho ngo ibiganiro mbega wewe woza gushwana n'umuntu muga mu rugo rumwe hanyuma ugaca ujya gutora uwundi ngo muganire kandi yo kwari muga mu rugo rumwe ibyo bintu ntibibaho numva ni uko kwiganiriza. Ndasabye leta nimba yumva ishobora kuba ikunda abanyagihugu ikabikunda abategetsi bakabakunda abanyagihugu bakunda n'u Burundi nibitare baganire batore ikibazo cy'u Burundi ama twaki gihugu n'abantu bazokwama ntanga no kuri
Pascal
kandi bakaramuka batabigize inyuma ya mezi abiri je ntaza mezi abiri.
Pascal twumvikane. Pascal umva watwaye umwanya munini cyane. Pascal rwose umbabarire duhe n'ijambo na Eddie. Eddie wiriwe ikibazo cyawe Eddie.
Yewe antuka sin kibazo ni intererana ariko nagomba guterera mfatiye ku bintu bibiri.
Ye
abo jambere na mbere mu barundi dutangura kuramukanya. Yewe intererano yanje nagomba mfatire kuri iki kintu.
Yego
yo menyesha makuru umuntu w'umugenzi wawe iyagize ingorane ari nko mwijoro mukuja kumutabara nagahuzuraga ntunaraba niyo kari. Ashaka kuvuga iki rero tuvuge mu migani bumva ariko bamwe barabitahura
ariko gusha ku ngingo.
Reko mvuga nti sinovuga nti hararengeranye aho bavuge yuko abantu buza mu magambo twarushe hama ibyo nzo kuvuga nazo abapolisi mbega uwo muntu yuza nta kintu yibangikanije niyo mu ijoro twumvise nk'ikintu gikakaje umuntu
niko se ikibazo cyawe ni ikihe ikibazo ufitiye umutumire
si kibazo fise
yari intererano
ndiko mvuga nti no mu ijoro y'umuntu asohotse kuraba mu rugo rw'ingene hameze aritwaza gakonatini nahura n'imbwa cyangwa iki ndayikange yiruke none uwo muntu azoza atakenda kimwe atazo waje kutumarira iki.
Ye ndagushimiye cyane rwose maze dusubize ijambo umutumire. Metre bashira hishize ngaba rero ibyumviro byabo n'ibibazo byabo
murakoze ahanini nka bose nyemere nta nawo bede rumba yabagije ati abanyabyihugu twugarijwe na byinshi mbega none abo bantu bazaba batabara abanyabihugu bazaba bazanywe n'iki ibyo bibazo nyine twashikiriza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ngoni twumva turahuza nawo bede ko uwo muntu w'umupolisi naho byoshika iyo nkoho bakamubwira ngo ayizane bakamubwira bati niyo kwikingira wowe nyine ku gatwe kawe ariko naho bahuza umuntu ubona canke bakamwicira imbere yawe ntimutabara urumva turahuza nawo bede yuko abantu nkabo atakarusho bazaba bazaniye abarundi bakeneye kuva mu mahano barimo Pascal nawe yagerageje kubaza nawe ne asa n'uvuga nk'uko havuga ati mbega umwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu twebwe yoba abona yuko bigiye kugenda gute atoretse uko ni ya makenga nyine nawe ntidusangiye ikibazo gusa ariko aravuga ati ndasabye leta y'u Burundi niyabinyumva igerageze yicare iganire guhera ingorane zibaye mu Burundi leta y'u Burundi ikomeza umutima mu makosa irimo ikagomba kuyagira yuko ikagomba kwiyerekana nk'umwe ikavuga ngo igitunganye ibiganiro igahamagara abantu bayo bari mu kwaha ati ngo mvugire ibindi n'ibindi mbese ko habaye ibiganiro kuvuga ibyo byerekana yuko leta akazoza keza ku Burundi kuri kwirarwanda nicyo gutuma uwo mugambwe uri ku butegetsi turazi yuko ntibashigikiye ibyo bintu ariko batega ubwoba nk'abantu abarundi rero ni byiza yuko barya umutima menyo bakabwiza ukuri ako kafatiye amaboko umugongo abarundi bakaja hamwe n'abandi bakaganira nk'uko irezo rikibivuga bakaganira bubahiriza amasezerano y'Arusha kuko n'umugozi wunze abarundi urumva udagombye guca uwo mugozi na wene ntaza aho uzomukorokereza byiza rero tukavuga tuti uwo mugozi wunze abarundi tujya ku cibukiro cy'ubumwe ari ku mugozi bakagira na bose bibagira n'ingoka mu minsi yahera abatendeze bakija mu mashuri bakica abana baryamye bakaja amakanzu y'impunzi abateroriste jenosideri ariko uno munsi bari ngaho aho tugasaba yuko abarundi boraba ukuntu urwo rupapuro turuhi idahana kukavaho hanyuma igihugu cy'uburundi kigasubira ku nzira y'amahoro n'umutekano na demokarasi abakoze ibyaha bakabihanirwa bituma tuguma dusakana za sentare mpuzamakungu kwabo bantu bakoze bene ibyo byaha babanza bagahanwa hanyuma abarundi bagasubiza hamwe bakubaka igihugu kigatera imbere ubwo bukene aba bose bari kubaha ibyo bihano byafatiwe ukundi bikahava akazi gatonya ni koguma kicishiriza igihugu kagifatira amaboko imbere
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikigano muri isanga umuryango w'abibumbye urateganya kohereza abapolisi umubare nturamenyekana kubohereza mu Burundi bazamarira iki abanyagihugu nibyo turimo tuganiraho n'umutumire Maître Bashirahishize Dieudonné kuri telefone dufite Nyandwi Nyandwi wiriwe
Wiriwe neza
ikibazo cyawe
Nemu bisanze sikibazo ni intererano. Jewe ngerageje kuraba kubijyanye ni leta y'u Burundi. Ahanini icyo nasaba ndagisaba umunyamabanga mukuru wa ONU. Akagira inginga afashe kuko leta yoyo ibyo kuganira nkazi gishaka. Nifata ingingo.
Yego. Yego komeza.
Twasaba yuko yafata ingingo iboneka bakabishyira mu itegeko hanyuma nimbara baza gutabara bakaza ariko bakareka kuza nk'abaje arabarorerezi kuko tumaze kubona benshi atacu bamariye abanyagihugu kandi aribo bafise ibibazo bikomeye
Nyandwi urakoze
ego
noneho duhamagare Serge wiriwe
oro
ikibazo cyawe Serge we
Ewe nagira mvuge ko ivyo bintu by'abapolisi babazoza mu Burundi nkaba numva ngo bazoza ngo atani bigwanisho bazanye binzi nk'ibintu bazaba baje gukora mu Burundi ko bazaba baje gutembera nuko bazaba baje ku kazi
Eh, Serge urakoze.
Nk'ubu yaba ari karanyumviriza nk'uwo mukuru w'abibumbye.
Eh.
Amubwira ati kabisa bijya mu Burundi naho ego ibintu by'ingorane biri kapitale ku mugwa mukuru w'igihugu, ariko mu ntara zo hagati mu gihugu nta bihari. Ariko mu Burundi bakavuga ati burya umwera ubukuru gakwira igihugu cyose, je kabisa nabo bapolisi bamwe boza sinzi akamaro baba baje kumarira twebwe abanyagihugu bo mu Burundi, nta na kamwe baba baje kutumarira. Ibo tuma babihoza nyene hakaguma hameze ko ho bahameze nayo nta na kimwe baba baje gufasha twebwe abanyagihugu.
Ye Serge urakoze.
Eh, nawe murakoze.
Noneho duhamagare na Mbanze Ndore ari muri Canada. Mbanze Ndore, urahura ukomeye?
Amahoro, amahoro.
Ni amahoro rwose. Ikibazo cyawe?
Je ikibazo nari mfise, nagomba mbaze uwo mutumire icyambere, nagomba ndamaze afite imyaka ingana iki, afite imyaka ingahe?
Yamavuko se cyangwa ya
yamavuko? Yamavuko.
Kubera iki uyishaka?
Ikibazo mbaza biracabikurikirana n'icyo ngomba da n'ibindi bibazo ndamubaza ko ngomba jise mbere yo kubaza ikindi kibazo. Numva imyaka afise peut-etre hari aho usanga yaravutse mu 1995 akaba ataza kahise ku Burundi.
Oya, ni umunyamategeko, ntabwo ibya kahise ntabwo ari byo turi kuganira. Ariko
ntabwo sibyo kahise mvuga, ariko ibazo mbaza, turavuga iby'amategeko, muravuga ko mwa bagomba barungike abapolisi mu Burundi.
Yego,
urumva je niho mpagarara kuri icyo kibazo cy'abapolisi, kandi nanjye ndi d'accord ko borungikwa kugira ibintu bijya habona, ariko stadiri ni nacyo gituma ngomba kubanza agomba no kuko nirondora.
Mbanze Ndore,
nacyo gituma
Mbanze Ndore reka tumuhe ijambo we akwihere igisubizo, nimba yakubwira imyaka ye cyangwa nimba atayikubwira, hanyuma ukomeze ubugumye ku murongo. Metre bashayishize
kuri ico kibazo.
Yee,
ico kibazo ambajije, nagomba kumubwira yuko ntari umwana, ndi umuntu afite imyaka y'umwadir, no kuvuga yuko nzi ico mvuga. Hanyuma no kubijyanye na kahise, turazi za revolution francaise, turazi za revolution americaine, nibyo ntabonye narabisomye, ariko nitwaje kuganira kuri kahise hano, turafite ikibazo twashikirije. Ibyo ni Umurundi mwene wacu by'imyaka abiri, tuzobiganira mu kindi kiganiro tubonanye turi babiri canke yo nanterefona no hanyuma, ariko si icyo kibazo gihambaye uno munsi. Mugana bwire ndamubwire ko yaba ibya kahise ku Burundi na kahise k'isi, ibyo tutabonye twabisomye, urumva yobaze ikibazo cy'uwagateri.
None Mbanze Ndore, ngaho rero noneho ikibazo cyawe, cyangwa se utubwirire hano kutakibaza nimba utanyuzwe.
Ego.
Eh.
Ego, ariko sindamwo uko ari mu kwishura tagiye sinamwumvise. Yavuze ko afite imyaka ingahe uwo mutumire? Yedone.
We yakubwiye ko akuze, mu gifaransa ni adulte, n'iby'amateka arabizi, ibyo atabonye yaranabisomye. Noneho rero baza ikibazo cyawe.
Eka rero baza ikibazo cyanjye. Mukanya yariko aravuga ati muri icyo gihugu ti hari milice bagomba kuza kudesarma, akaba avuga ko stadiri iyo milice stadiri avuga nge sindayumva milice irarume, sinzi ko no muwaje ikibazo, mbega ko kuva stadiri iyi krize turimo itangura bavuga ko hari milice y'imbonera kure. Tukarinda dushika mu kwezi umwaka uhera wa 15 nta milice nimwe baratora, iki kiganisho.
Oya Mbanze Ndore, Mbanze Ndore, ngiye kukwambura ijambo, ngiye kukwambura ijambo kubera ko ibyo ngibyo byaremejwe. Mbanze Ndore, byaremejwe yuko n'umuntu uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu yagiye mu Burundi avuye yaraza arabyivugira, ibyo ngibyo warutangiye kutuyobya. Urakoze rwose Metre bashirahishize, ahubwo nibarize ikibazo. Hari akantu mwigeze kuvuga ku Burundi bwaranzwe n'amateka yo kudahana, kandi abapolisi burya mu nshingano zabo nibwira yuko bashinzwe kugenza icyaha, gukora enquête, ndetse bafite n'ububasha bwo guhagarika abantu, kubafata bakabafunga by'agateganyo, arrestation préventive. murakeka aba bapolisi ba Loni bazaba bafite izo nshingano nkizi gipolisi gisanzwe
aba namba kino sinagomba kuvuga abapolisi bazoza nkaha ni nkaba bapolisi Burundi bwarungitse ngo muri Haiti ni nkaba polisi Burundi Burundi kango muri Cote d'Ivoire baragenda ngaho bakarorera biratandukanye rwose n'umugwi w'amatohoza mpuzamakungu twamye dusaba ko boza kugira ngo werekane umuco ku byabaye uwo mugwi niwo ushobora kuvuga ati naje kugira amatohoza mu gihugu rero warungitsemo igipolisi kimera nk'igiherekeza ni kuraba kikazotanga raporo muga nta muntu gifata kuko twebwe icyo dusaba yuko bishyigwe la responsabilité de protéger. Nuko uvuga yuko mu gihe mu gihugu kanaka abatwari ubwoho bagiyeho bidaciye no mu mategeko bakoresha le principe ya souveraineté nuko uvuga ukwikukira ukwigenza kugira ngo bamice abantu ishyirahamwe hari w'abibumbye ushobora kuvuga ati ibi bintu ntibishobora kubandanya abanyagihugu ngo bahere turorera nyabona dushizeho udushizeho abasirikare bashobora gutabara abo bantu ikitubabaza nuko abapolisi bazoza barorera abantu bakaguma bapfa nk'uko n'abarungitswe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika baguma barorera bagatanga amaraporo haheza amezi n'amezi hamaze gusa abantu babaye igihumbi baraho ni ukuvuga yuko mu gihe rero twataje bafite cette responsabilité de protéger icyo gipolisi ntikizorengera igipolisi cy'u Burundi cyasanzwe kizogifata kinyuruza abantu abapfa bapfa nk'uko babo nibyo umunyakubahwa umunyamabanga mukuru wa ONU ntaratanga zenye ayo maoption ngo avuga ati forungika babaza bashoboye ibi ariko icyo tuzi neza ni uko mu gihe atari force ya Rundi Charte des Nations Unies nta bubasha bwo gushobora gukinga umunyagihugu ariko ari icyo bazaba natwe nicyo tutubaza ahubwo tutavuga tuti nyabuna kingira Abarundi kubera amaraporo aguma asohoka yaba ayabo bo muri Nations Unies bonyine baba n'abandi bigenga bari hariya biragaragara ko abantu baguma bapfa ku rugero runini n'abavuye ko muri iminsi itatu ishize amaze kuba abantu bashyira 13 n'abandi banyuzwe benshi dushobora gucana tutazi n'ibice by'ibi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare na Olivier wiriwe
mwiriwe
ikibazo cyawe
jewe nanje nsicuna gantere kuri izi mutumire yariko aravuga numvise yuko icyo mwatubwiye ari bijyanye n'abapolisi mpuzamakungu Conseil de Sécurité des Nations Unies yafashe ko yashobora kurumbika ngaha aye mu Burundi twavise ahantu hatandukanye bagiye barabarungika abapolisi bameze nk'uko bakora nk'ivyo ariko jewe kubwo mbona ndabona yuko umengo ntacu bazodufasha ngaho iwacu kuko baraza hanyuma bakaba nk'indorerezi gusa abantu kumva ureba abantu bapfa ijoro n'umutaga ntacu bariko baradufasha twari twumvise ubwa mbere dosiye y'ubwa mbere ivuga ko borumbika abasirikare twaribaza yuko abasirikare bo bohava bakagira icyo bafashije kubera bo boza bafise ubushobozi kumva bari bafite n'ibigwanisho bagashobora gutabara bavuga rero ubwo wanjye rero nkasaba yuko borumbika abo boshobora gukingira abanyagihugu kugira ngo ntibazokwicuze amaze kugira ikiba kibi kumbure abanyagihugu bamaze kugandagurika ku rugero runini urengeye ubwo tumaze kubona
ye Olivier urakoze
yego
Maitre Bashirahishize nanone dusubiye inyuma gatoya muri ihuriro ryanyu ry'abashingwamanza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamahanga ubu ngubu umuntu abashatse kubera ko hari igihe tujya tuganira n'abarundi cyane cyane mu biganiro byo kuwa gatandatu ukumva batazi aho bashobora gutanga ibimenyetso baramutse babifite babakura hehe mwebwe kugira ngo babafashe gukusanya ibimenyetso by'abantu bashobora kuba bibasira abandi
murakoze cyane abarundi batari bate baratanzwe
abatari bake bya byose batronde ni baduhebura aruzo gusabye numero zanje mpamagaye ko mwoyimwa umukuru w'urunani ariko vuba bidasebye tugiye gushiraho site web da ubuga rushobora gutuma umuntu wese ashobora kutubwira mu ibanga ibintu yifuza nawe tukamusaba ibyemezo kugira ngo ntagire abazana ibitari byo muri make rero urwo rubuga rugiye kujya ahabona vuba ariko abantu benshi basanzwe baza bashingwa mwanza bari bafite abahuye abagize iki ariko tugiye gushyira hafi urwo rubuga vuba kugabo basanzwe bazi abanyinshi bari basanzwe bazi ukuntu bodusohora kuko basanzwe banabidushikiriza muri make bagerageje kuturonderanira batwateguye ko hanyuma rero akabazo ka Serge ntabyishyure aho yavuga ati ibyinshi bitagenda neza tubibona mu gisagara cya Bujumbura ariko umwera biva mu gihugu kuva hejuru gakwira hose aho rero cy'uko biri mu gisagara cya Bujumbura gusa biraboneka yuko atari byo kuko icyo nicyo leta iguma yitwaza ngo ibice 90% by'igihugu biratekanye umuntu akibaza ati none ko muri Tanzania ubu hageze ku muntu gishwi 130% abenshi bavuye mu ntara zihana urubibi na Tanzania abo bantu bahunze ahantu hatekanye mu ndwi yahera iburambi kishwa abantu aho ni mu manuko by'igihugu mu buseruko bw'igihugu mu gisuru haricwa abantu n'ibirakarengane hirya y'ejo mu mihigo muri gusiga batora ibiziga by'abantu batatu umuntu asamye n'iyo bari babanyuruje babakuye uno munsi mu Buganda muri Kayanza i Bujumbura uno munsi ndewe ku isari ya militere ahantu haba hazi n'abasoda benshi bahatoye ikiziga cy'umuntu umuntu akibaza ati icyo gice uvuga ko arimo guteka ariko ko byagitegaho turaguma bayiriza abantu rero twe twabona tuti n'igihugu ingorane iri mu bindi shosi ikwiye kwicara igakorera umuti iri kumwe n'abandi Barundi kugira ngo amasezerano yarufatire.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga ni ikiganiro cya buri munsi nyine nk'uko mubizi. Uyu munsi rero turimo turaganira ku gipolisi cy'umuryango w'abibumbye n'umushinga umuryango w'abibumbye ufite wo kohereza abapolisi mu Burundi. Umubare nturamenyekana, ni ugutegereza ibyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye azashyikiriza inteko yawo ishinzwe umutekano ku isi. Kuri telefone dufite Emmanuel. Emmanuel, wiriwe?
Wiriwe, wiriwe.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Nge nashaka gutanga igitekerezo. Ndumva ku kibazo cy'abo bapolisi bakeneye kuza mu Burundi. Ntago ndumva bidakenewe.
Eh.
Kuko ntacyo byaba bije kudufasha. Umutekano mu gihugu turawufise ni wose.
Eh.
Abo bantu baguma bavuga ku mutekano mu gihugu cy'u Burundi wowe utariho, jewe aho merereye cyangwa aho ngenda ndi umushoferi nkoresha ibinyabiziga ngenda mu muhanda. Turara turagenda ijoro n'umurango, umutekano ni wose. Abo bavuga ku butekano mu gihugu cy'u Burundi nta wari sinzi babikura. Ndumva rero iyo nteko z'igipolisi zaza gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ndumva nta kamaro nta nizo twifuza nazo twaba dukeneye. Ko tubona twebwe mu Burundi umutekano urahari kandi urakwiye cyane.
Ariko Emmanuel, ntabwo abo bapolisi bazaba baje gucungera umutekano bazaba baje kuba indorerezi. Bazaba barebera gusa.
Bazaba bareba ibiki ko tubona mu gihugu cy'u Burundi ari umutekano ntangere.
Umutekano se wo ntabwo ushobora kureberwa?
Twe turafise abawurebera kandi bakwiye. Twe dufise n'abari mu mahanga barebera umutekano mu bindi bihugu. Twe twaronka abandi baza kurebera iwacu.
Emmanuel, urakoze.
Noneho
duhamagare na Egide. Egide, wiriwe? Radio yawe iravuga cyane yigabanye.
Ingira nashaka gutanga.
Mu magambo make.
Ku magambo make. Aba bantu usanga bahamagara bafise akazi akantu kumenga na kazi mu nzego y'inzikia. Ni wa niba abantu basanga bamenyere babazi ibya igihugu cyacu kuko kiba gipanze ubundi bakatubikira mu twatwibereye mu bakadindi biterambere twatwiye mu bakabaga bakavuga amagambo y'itera ngo bakugira abandi bantu yashobora kugira ico bagira cyangwa ubundi ntihagire umuntu ari gukora ikintu nubwo kubona bwacu waba uri mu ntambara
ye eji durakoze metre bashirahishize abo rero nabo mwabumvise ni mugira icyo mubabwira muri iyi minota dushigaje mbere yuko dusoza iki kiganiro
urakoze cyane ubwo nagomba kwishura mene wacu Manuel avuga ati nta nteko zikenewe nta n'igipolisi gikenewe kuko umutekano mu mwanya weze nariko ndamwereka yuko haba mu buseruko bw'igihugu muri gisuru mu rugigi muri namwereka yuko mu minsi itatu gusa hamaze kugandagurwa abantu 13 amaruriye batanu mu gisuru n'abatari batandatu batatu batoye ibigayi ubusinga babaye 8 babiri bazindutse batowe muri Buganda uwitwa Christophe yishwe muri Buganda nyene wishwe mu Kayanza yatwara umugambwe MSB utwara conseil communale muri Mutimbuzi yaraye yishwe uno munsi umuntu yatowe ikiziga imbere hopitali militeri mu kiringo cy'iminsi itatu akaba yishwe abantu 15 inzego z'umutekano zari zitwa ko arizo zicungera uwo umutekano bakaba bariko bahigamo igihande cy'abagenzi umutekano rero uwo muntu avuga ko umutekano ukwiye n'uburenganzira bwe bw'ukuntu abisoma sindi wowe ukuntu yoba wucungera ntabyo nzi kumbure ngira ngo umutekano mu mutima w'umuntu ariko sinibaza yuko abantu 271 bahunze umutekano usesekara mu Burundi muri make rero mwagira ni umuntu ukumbure sinzi yuko yoba atembera nk'uko abivuga ariko icyo cy'uko amahoro we wabona ko asasaga yakwiye ngira ngo yoba ari mu Burundi mbona ngo nuko ariko n'uburenganzira nawe jide avuga ko abo bantu n'abantu badakeneye ko igihugu kigupa mu mahoro habe namba ahubwo mvuga yuko abarundi babana neza amahoro adasasagara akagasuda kuri igihugu cy'amata n'ubuki aho ata muntu agira icyiyumviro cyiwe aho atanya gupfa atanya gukira abarundi bose bangana tugeze ahantu muri kiko gihe uyu muntu avuga ko umutekano ukwiye tugeze ku mvugo aho abantu batangura kubagereranya n'ibikoko byatanga umukuru w'igihugu aragira abantu ngo ntibamuje iyo ni muri etape bita dezimanizasiyon ni ukuvuga yuko imbere yuko abantu babica aho umuntu utangura kumwereka uti nakabwa gatatu kamaze kwica nta ngorane amajambo abugwa amatangazo atangwa n'umugambo uri ku butegetsi aho turiho tukavuga tuti nyabu n'abantu bikebuke abarundi nabo bagume bafatanye mu nda mu bumwe bwabo bange yuko akazi gatonya k'abarundi gasubira kubasubiza mu bumwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagana ku musozo w'iki kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Twari kumwe na Maître Bashirahishize Dieudonné, ni perezida w'ihuriro ry'abashingwamanza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu, Collectif des Avocats des Victimes des Crimes de Droit International. Ariko uru runani ruri mu rundi runani rwitwa Synergie Citoyenne pour la Paix, la Sécurité et l'État de Droit au Burundi. Ihuriro ryishinze guharanira amahoro, umutekano n'igihugu kigendera ku mategeko mu Burundi. Iyi Synergie rero niyo yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bamubwira uko babona icyemezo gishobora kuzohereza abapolisi mu Burundi. Maître, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane Thomas, murakoze cyane kudutumira n'ejo n'umwadutumira dutere.
Ndabashimiye rwose, hanyuma nshimire n'abandi bose. Iki kiganiro mwashaka kukizamo muri benshi, ubutumwa nari nashyize kuri Facebook mvuga ko tuzagikora, ababugezeho bararenga 800,400. Mwese ntabwo twari gushobora kubabonera umwanya muri iyi saha, muratubabarira. Abo twaganiriye nabo ndabashimiye cyane n'ibyiyumviro n'ibibazo byanyu. Gusa muri make uko nabibonye, ntabwo mushyigikiye kiriya cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo kohereza abapolisi bakeya mu Burundi batazarengera abanyagihugu, abandi nabo bakavuga bataba abapolisi ntabwo ari ngombwa, hari umutekano. Ndabashimiye rwose, maze mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.